mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatanu muri studio indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Numunsi wa gatanu aho tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018. Tubutse ko mu Burundi mutwumvira kuri metero 19 na metero 22 shortwave mirongo migufi. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Abakobwa b'abatwakazi bariteguriye kuja mu ihiganwa ry'umutwakazi wa Karanga rigiye gutangura muri iyi minsi iri imbere. Iryo higanwa ririko ritunganywa n'ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba rigamije gutora umwigeme canke abigeme b'abatwakazi bazoshobora guhiganwa mu kibanza cy'umukobwa mwiza w'umurundikazi abo bita aba Miss. Rero turaza kuganira rero muri aka kanya n'iryo shyirahamwe n'andi mashyirahamwe ariko arabatera intege mu gikorwa cyo gufasha guserura umutwakazi mu Burundi nako ni no mu karere kuko ni ku nshuro ya mbere bibaye. Turaganira rero n'iryo shyirahamwe. Ikaze mwese mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kwa gatanu rero tubashikiriza tukaganira niki kubijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme. Kuri uno munsi rero tugiye kuganira kubijanye no ku munsi wa gatandatu w'indwi aho ishyirahamwe Femi de Jaba mu Burundi ryiteguriye urubanza rwo gutera intege abigeme indwi b'abatwakazi babaye imboneza mu kwiserura ahabona kugira baze bitabire ihiganwa ry'umwigeme w'umutwakazi ndangakaranga rizoba mu mezi ari imbere. Iryo shyirahamwe ririko rirabikora mu ntumbero yo gutera intege abigeme batwakazi bo mu Burundi kugira bazoseruke muri ku nshuro ya mbere muri iryo higanwa rya Miss Burundi risanzwe riba buri mwaka. Abo bigeme indwi rero bazoba bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi bakazokwakirwa mu gisagara cha Bujumbura ku biro bikuru by'iryo shyirahamwe Femi de Jaba. Twatumye rero umushingantahe Felicien Minani aserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko. Umushingantahe Felicien Minani akaba ariwe aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Femi de Jaba, atubwire ibijyanye n'urwo rubanza hamwe n'ibindi bikorwa bariko barakora mu gihugu mu gufasha ubwoko bw'abatwa. Twatumye kandi Madame Imelda Sabushimike icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwa mu Burundi UNIPROBA. Iryo shyirahamwe rikaba ari rimwe mu mashyirahamwe ariko arafata mu mugongo ibikorwa bya Femi de Jaba mu gutera intege umwigeme w'umutwakazi. Madame Imelda Sabushimike turamuronka mu kanya kari imbere, ntituri kumwe muri aka kanya kubera ikibazo cy'umwanya. Turaza kumuronka kumbure nko mu minota 30 mu kanya kari imbere. Reka ariko tubanze twumvirize inkuru w'umugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi yaduteguriye aho abigeme batwakazi bariko baratangura kwitegura kuri aya mahiganwa bimirije kujamwo mu minsi iri imbere. Tumutega amatwi.
Nitwa Niyonkuru Janette, nkaba ndi umwe mu batwakazi bipuza kuja guhiganwa n'abandi hama
ni mvura ya Janete numwe mu batwakazi bamaze kuja ku rutonde rw'abazitabira iganwa ry'abigeme mu batwakazi ndanga karanga uwo mwigeme yiga mwaka wa kabiri mu gisata cy'imibano mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro ku ishure ryisumbuye rya komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo avuga ko yanezerewe cyane amaze kumva ko agiye guhiganirwa izina ry'umutwakazi na karanga
Nivyumva ko banyumvire ko nanje ko no bamwo nayanezerewe cyane ko natwe abatwa n'abatwakazi dukwiye kuja abandi bari tukaboneka hamwe bamwe biyumvira kumengo twebwe abatwa ntituriho cyangwa ntacyo dushoboye natwe ibyo twashobora mu gihe turose ukuntu abo dufasha cyangwa natwe tukaba nk'andi bose
uwo munezero awusangiye na Mutoni w'Imana Neyira wo ku ishure ryisumbuye rya komine Muhanga turi mu ntara ya Kayanza
twaranezerewe rwose kubona natwe batwitaho kuko kera twari abantu ukumenga tuba twaraciwe mu bandi ariko ubu tukaba natwe twararose amahirwe yo kujya muri iryo higano
cyo kimwe n'abandi bigeme bari hirya no hino mu yandi makomine y'intara z'uburaruko abo bigeme bavuga ko biteguriye neza iryo higano
jewe ndabitegura neza ndabikora mu byo batubwira Iza tubwira hanini twokora ni imyiteguro yuko tuzoba hamwe n'abandi twebwe tubwira yuko hatoza abantu kutwereka ko tuzifata n'ukuntu tuzoba turi kumwe n'abandi mu myifato
tubyiteguriye neza cyane kandi turashimye kubona abatwakazi nabo boja mu iryo higano kubera ko hahora hagenda abandi bari mu bundi bwoko ariko twebwe Imana natwe harageze yuko itwibuka tubishimye neza cyane turiko turitegura neza
icyimviro cyo gutegurira abatwakazi kwitabira ihiganwa ryo gutora umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge ariwe Miss Burundi 2019 ni icya Nsengiyumva Felicien Minani n'umucuraranzi asanzwe azwi ku izina rya Marechal Femi Dojaba akaba ari nawe yaserukira imbere y'amategeko ishyira hamwe Fondation Femi Dojaba riri kure yategura iryo higanwa Isaac bakanibona umunyamabanga ashingwa bikogwa w'iryo shirahamwe aratubwira ko icyo cyumviro cyavutse
yari ihweje arabona yuko abatwakazi ari beza nk'abandi bakobwa ariko rero akaguma atangazwa no kubona mu mahiganwa y'abamise aba mu Burundi kuva higanwa rya mbere ribaye mu Burundi mu mwaka 2008 atarigera abona umwigeme w'umutwakazi n'umwe aja mu iryo higanwa tumaze gukorana muri Fondation Femi Dojaba natwebwe byaradutangaje kubona atabatwakazi bitaba iryo higanwa kandi tubona ibyo basaba bwa bubwiza kaba karanga bwa ubwenge byose babikwije nico gihe rero twimviriye yuko keshi bizoba biva ko kudahimirizwa canke imico y'ikirundi ituma bamwe canke bariya badashobora kuja muri iki kireka rero nci gufata umugambi wo kugira dushobore kubahimiriza tubahamagarire nabo kwitaba ayo mahiganwa
mu mashira hamwe ariko arakorana na Fondation Femi Dojaba mu gutunganya iryo higanwa haza kwisonga amashira hamwe y'abatwa rimwe muri ayo mashira hamwe ni Aidev Kiza Karoli umunyamabanga muri iryo shira hamwe yizeye impinduka idasanzwe kuri icyo gikogwa
cyo bizohindura cyambere bizohindura kubijanye ni kumigwa rifatiye ku bwoko bizohindura ibintu byinshi na cyane cyane kubijanye n'ugwaruka ugwaruka rw'abatwa rugiye kwitabira ibijanye n'ibikogwa bitandukanye na cyane cyane ko mu kwakazi cyanke se umwigeme yari umuntu menga ntiyaboneka mu bikogwa nk'ibi bijanye na Miss Burundi ariko uyu munsi akaba yugururiwe
kugira umutwakazi aseruke mu bandi Fondation Femi Dojaba ivuga ko hari igikogwa kizobanziriza iryo higanwa bakanibona Isaac
mu ntango hariho abatwa batatu bazofashwa n'uwo mugambi kugira ngo bashobore kuhigwa amashuri baronke n'ibyangombwa twarumvikanye ivyo fatirwa ko kugira ngo abo bana babatwa bashobore kuronka iyo mfashanyo yo kubashigikira mu mashuri guhera aho bageze gushika baheze kaminuza
ayo mahiganwa yo gutora umutwakazi na karanga azohera mu makomine aduge gushika ku rwego rw'igihugu mu Kirundo muri aruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Nzuti mkuli kila nivigani lukuli la DSV di Amerika, mwigani lovzi ya chumundu. Areste ukudukuli kila na kuli FM, mshobora nukudukuli kila na kumirongo, migufi vita short waves, kumusi waka tanda tu nukumusi uimana guhera isaha kumi, kushiki isaha kumi ni imwe zoku muhingamo, mshobora kudukuli kila na kuli kilo elf, ilihumbi chumi na bitan na majana tatu na milongi vili, kilo elf ilihumbi chumi na bitan na majana tandatu na milongi vili ndwi na zitanu, na kilo elf ilihumbi chumi ni ndwi na majana ndwi na milongi chatu. Kumusi waga tanda tu no kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kushisa chumi na ziviri inigichezo kumuhingamo mutu kumvira kuri kilo elsi wihumbi chumi na witanu ijana na milongu munani na kilo elsi wihumbi chumi na witatu ama jana tanda tu na milongu tatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kushika isaha chumi na ziviri inigichezo kumuhingamo mutu kuri kila na kuri kilo elsi wihumbi chumi na witanu ama jana nene na milongu tanda tu na kilo elsi wihumbi chumi minwi na majana tanu na milongu tatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda nkuko twari twabibashikirije mu masegonda heze turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi wa gatanu tugiye kuwibanda cane cane ku buzima bw'umukenyezi w'umwigeme w'umutwakazi aho ishirahamwe Femi de Jaba riko riragerageza kumufasha guseruka no kumenya impano ziwe no kumenya uwari we mu kumutera intege mu kuja mu ihiganwa rya Miss Burundi. Ni mu gihe umwigeme w'umutwakazi atari bwigere naja mu mahiganwa nkayo kuva agitangura haciye imyaka 10 rero twatumiye umushinga ntahe Felicien Minani akaba ariwe umuyobozi umuserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi. Umushinga ntahe Felicien Minani turi kumwe ku murongo tumuhikaze turakuramukije umushinga ntahe Minani.
Murakoze nanje ndabaramukije Oriane hamwe nabo kuri radio Ijwi rya Amerika mwese eka nabo bose ariko baradukurikirana aho bari hose ndabifuriza amahoro y'Imana.
Urakoze cyane turagushimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe utubwire ibikorwa byinshi musanzwe mukora mu gihugu cy'u Burundi mu gufasha igihugu kwiteza imbere gutera imbere no gufasha cyane cyane ubwoko bw'abatwa mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe rero barabona ishyirahamwe ryanyu ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ku maradiyo barabumva baribaza bati none Felicien Minani ninde cyanke izina Femi de Jaba ryo ryavuye he ko menga sikirundi.
Murakoze. Felicien Minani mu Burundi ayo niyo mazina yiwanje nkaba mba muri Norvege muri kino gihe. Ayo mazina yiwanje naho aho yavuye Femi de Jaba Femi bisigura Felicien Minani de Jaba navyo bisigura de Jean mutima ni kuvuga Felicien Minani umuhungu wa Yohani bamvuna umutima.
Femi de Jaba donc Jaba nijya papa wawe
nivyo.
Urakoze cyane rero mu muri Norvege mu myaka 15 ico cyumviro cyo gufasha mu gihugu cy'u Burundi cyatanguye ryari ubutubwira bimwe mu bikorwa ukora mu gihugu.
Murakoze. Uburundi nubwo ntaburimo muri kino gihe nubwo yuko bundimo mu mutima kuko imyaka yose maze hano nguma mvugana n'abari mu Burundi birashika ngatsindirayo na cyane cyane ngiye kuraba icyo naje noterera igihugu cyanyibarutse. Ubwo rero ibyo bikorwa byo gufasha mu gihugu twabitanguye haracyigiye kitari gito twabihereye ku ishyirahamwe twari twashinze igikorwa na COVID gifasha nyine abatwa. Ubwo rero mu nyuma turashinga irindi nyine ifondasiyo yitwa Femi de Jaba. Iyi rero twabonye yuko iragutse dushobora gufasha abatwa bari mu gihugu cyose dufatanyije n'abarundi benshi kuko iyi fondasiyo igizwe n'abarundi benshi cyane bari mu ntara zose z'u Burundi mu makomini atandukanye ikano mu makungu. Ubwo rero twabonye ko tugiye hamwe turashobora gufasha abarundi muri rusange mu iterambere na cyane cyane abatwa kuko ntage katwese turabona barakubiye.
Urakunda cyane ubwoko bw'abatwa mushinga ntahe minani cyane kandi urakora ibikorwa byinshi muri community yabo. Turumba kandi yuko uriko uranategura indirimbo, uri no muririmbyi, uriko urategura indirimbo yuko bakeza no baririmba. Bamwe baribaza bati none Femi yava mu bwoko bw'abatwa, niyo mpamba akora ibyo bikorwa?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Ugabo kigoye kwishura kuko gisaba ubwitonzi cyane. Mumbajije muti Femi yava mu bwoko bw'abatwa, nobabwira yuko cyo kuva nkiri umwana mutoyi sinigeze numva ababyeyi banje biyita ngo n'abahutu ngo n'abatutsi ngo n'abatwa. Oya, mugabo narumva bashira imbere imiryango. Jewe narumva nka papa avuga ngo umuhanza muhiza, mama nawe ngo ni umuvumukazi. Mugabo ivyo vy'amoko ntasinigeze numva mu babyeyi. Nico gituma rero bigoye kuvuga yuko abandi umutwa cyangwa umuhutu cyangwa umututsi, na cyane cyane ko je mu bitabo maze gusoma hirya no hino nta na hamwe ndasoma by'ukuri ku buryo bwerekana neza yuko ayo moko ari ay'ukuri. Kubw'ibyo rero nubabwira yuko icyo kibazo kiragoye kwishyura. Narijya nshiwe nibuka nkiri umwana mutoyi, nakuze numva umugani bavuga ngo si n'umugani ni ijambo kwanza n'ubu bararivuga ngo abatwa umuntu wumvise ngo naka ngo wagwaye umugongo wazawumva ngo mugende wondere umutwakazi. Rero nkaca niyumvira umutwakazi ubwo rero muri bibiri ntarageza kubyiyumvira, ariko byumvira ibintu by'amoko usanga byatuzaniye ibibazo umuntu akubaje mu ndege w'ubwoko buke. Ariko nca nibaza none nk'abo abo bahutu cyangwa abo bita ngo n'abatutsi bagenda kwivuriza umugongo kuri abo batwakazi, ntumva yuko atange kabyo byashika bakabyara ko n'abana nabo abo bana bavutse ko babigira mu kinyegero, umva baca baba bana b'ubwoko nyabaki. Cyo gituma rero nakubwiye yuko icyo kibazo kiragoye kwishyura. Mukacyo je novuga hindu murundi kandi ndabyishimira.
Ariko birumvikana yuko ufise impuhwe, ufise uko gukunda ubwo bwoko. Icyo cyumviro none cyavuye he cyo gufasha abo bigeme neza na neza kugira ngo twumve amamuko yo kugerageza gufasha abo bigeme ngo baje muri iryo higanwa byavuye he?
Ingene vyaje ahubwo mu nkundire manze by'ukuri nsabe imbabazi ubwoko bw'abatwa bw'abarundi. Kubera ko jewe nkiri umwana mutoyi hari ibintu nabonye ari nabyo byatumye ngira uwo mutima wo gukunda abatwa n'abo batwakazi. Karakarenganyo nakuze mbona bagirirwa nkiri mutoyi. Reka n'icyo gigongwe ndabasabye ndagisabira n'ababyeyi banje batakiriho kuko nabo bari mu bakoze ibyo bintu kandi usanga byakozwe n'abarundi benshi hirya no hino. Aho abatwa baza iwacu muhira ntitwabana na kure cyane washaka, nibo batumbira inkono twatekeramo imibindi bashamo urwagwa. Hari iminsi mikuru barabatumira baje baguma hariya ku irembo, abantu bakanwa bakaboregwa bakajya mu nyaka bariho byibuka rero abo batwa naho nyine bakabashyira hariya kure. Rero byarambabaza kubona badashobora kuza mu bandi ngo begereho nzicaye abandi kandi bagatamba neza. Je rero nshangurana icyo kigongwe cyo kumva yuko babarenganya. Rero ku ishuri hoho niho byagiye kunyuka, nibuka niga amashuri matoyi. Hari umunyeshuri yigeze gusura mu ishuri acabeshyira umutwa, abandi bamujya ko bamuvuga nabi birambabaza. Ubwo rero gushika naho rero kugeza n'ubu uyu mutima nacinda gukurana kubera ko ndabona barenganwa cyane.
Twavuze ko twumvise mu minsi yahera yuko uri kurategura indirimbo ugiye kubatura, uko uri kurana abasaba imbabazi, reka twumve basi uducishirize ko ako karirimbo uri kurabategurira.
Ako karirimbo karacari mu gikoni ariko
kitwa ngo iki? Ako karirimbo kitwa ngo iki?
Kitwa bo izina ni izina ry'infata kibanza berako iyo ikiri mu gikoni hari gihe bishobora gushikwihejeje ukumva ko uri hindura mugabo nayise nabana bu Burundi kuko ndaje ingene babayeho mu Burundi wogira ngo sabana bu Burundi ariko rero ntaraka kuri iyi ndira nubwo mvuze uko no cyashima kuri iryo jambo seti nabana bu Burundi ubu ndabona yuko hari ibiriko birahinduka bitari bike kubera ko mu nzego z'ubu urabasangamo haba mu bakeguza amateka mu bashinga amateka ndabishima cyane uko siko byari imbere kandi ndashimira n'abategetsi bahari ubu babitaho ndabona ko hari ibintu biri kubirahinduka gura nk'iyo ndabagirire gato
yego uruzoba ukoze cyane
abo batwandirimba n'abana b'u Burundi bimuze twese hamwe tugire icyo dufashije ni bene wacu ni bashikacu n'ababanyi n'umuryango
urakoze cyane rwose uyu ni Felicien Minani akaba azwi ku izina rya Femi de Jaba ni naryo zina ry'ishyirahamwe serukira imbere y'amategeko mu Burundi turiko turaganira ku kuntu iryo shyirahamwe ririko riragerageza guserura umwigeme w'umutwakazi bakanamufasha kuja mu ihiganwa ku nshuro ya mbere mu karere umutwakazi yashigwe imbere kuri urwo rwego mu ihiganwa Miss Burundi. Reka rero tubandanye ikiganiro twongera duha karyo n'abanywanyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone batangiye guhamagara nabo baterere ivyumviro canke ibibazo duhere kuri Samuel. Amahoro neza Samuel.
Amahoro cyane.
Murahora komeye.
Ndakomeye namwe murakomeye.
Yego turashimye duhamagaye uri he? Uduze gatonyi ijwi duga ku ijambo
kubwanjiro navuga uti bambere utangura gushimira uwo murundi uwo mushinga nayo famido yumvita cyimbe cyo guteza imbere abatwakazi nabo.
Ego
halo
turakumva
amata n'umuntu yabatwakazi nabo hafi ya kubera nk'uko mu Rwanda ni ikisandi ni abubu ari umukobwa w'imasuka ari nakuzwa cyane ku mbuga nkoranyambaga Josiane yari yacava mu cyaro mu gihe ubona ko n'abavukire mu mujyi wa Kigali ubona ko ariko arabatangaza binatangaza abantu benshi ko nabo nyine kugira ngo hatoce aba bato ko n'abatwakazi isi bose bavuga bakwiye mu buzima bumeze neza nk'abatwakazi bavutse mu miryango imeze neza nk'uko bavutse batanga hasi barasengera rero bahiga amashuri muri aya mashuri amasikira atwara abatwa muri rusange ibyo bivuze bigatanga amabami kuko abatwakazi ni hari abantu bari kwizihije kandi bameze nk'abafite imyenda y'ijambo kuko n'abagiye abatwakazi hariya mu cyaro hariya ruguru bajya nyine bakibumbi nkono bagitubumbwe n'ukundi nkono asanzwe bari nabonye mbere yagerageje ko ashoboye ku buryo nabo agakaryo bakamenya kandi bakaronka babahinyiriza na cyane cyane bityo muri rigashyirahamwe ryabo imikoba bakagenda bakabahinyiriza ababyifurwa bose bakashobora kubona ko kandi bo kuza kubikana n'abandi uwo
kubatabizi Samuel kubatamuzi Josiane umutwakazi umugwandakazi umunyagwandakazi akora iki cyatangaje abantu
oya navuze ko umutwakazi na karama kanje erako cyane kuri mari ari ngo bya twakazi ahubwo gusa nakivuze icyo kuje nishi nikije kuri iyo nitereza Josiane akarimo twakazi
numumisi
kugira kugira kuko
Samuel.
Arakabati naona girambazi na girambazi sinone umutuwa kazi kutuwa sumja ujibu sabani kangu uranga bandi ya chogwa tuhabdi kwa chakwa mungu kumenyati ya chogwa tuhabdi ya mba kwa mbika 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 mbika.
Urakoze cyane Samuel. Reka tubanze twakire na David mbere ko umushinga naye Hemina na kwishura. David ku murongo wa telefone turi kumwe.
Turi kumwe ndabumva neza, ndabumva neza, mwiriwe neza.
Mahoro mahoro.
Mahoro.
Tugakwijambo.
Ndabanza gushimira uwo muvandimwe wagize initiative nziza yo gutekereza ku basigajwe inyuma n'amateka twe niko tubita mu Rwanda. Hanyuma rero abanagira ngo mubwire ni ese cyangwa mubaze ni ese ko tuzi ko abasigaje inyuma n'abateka bafite ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Arareba agasanga iyo niyo nzira yahisemo nziza yatuma baseruka kwa guseruka kwabo kukaba kwanaheraho bitinyuka bajya mu ruhame, ndetse n'ibyo twita ibibazo bibazengurutse bikaba byaba umwanya mwiza w'uko uwo misi w'umutwakazi yabasha kuvuganira abandi n'ibitari biri hanze mu bibazo bafite bikamenyekana ko nta kabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri ndamubaza nese kuba misi w'umutwakazi azaba aje yitwa gutyo, ese mu bandi mu yandi miyindi miryango migari y'Abarundi bwa byitamoko bo haba hari ukuntu buri bwoko ufite uburenganzira bwo kwamamaza umukobwa bushingiye ku bwoko bwe, ku buryo iyo kampanye itazagira ikibazo mu buryo bugongana n'amategeko n'itegeko nshinga ry'u Burundi. Ndumva hanene hari ibyo ngibyo navuga, ahasigaye Imana izamuhira birebe ko azabigeraho.
Ndakoze cyane David.
Murakoze cyane.
Duhere kuri Samuel mshanga naye Minani, we yavuga ko uwo mukenyezi azohabwa iki muri iryo higanwa, uzoritsinda canke abazoritsinda?
Murakoze naje manje kumushimira. Ico kibazo numubwira yuko hariho umugwi uhari uriko urategura iryo higanwa ugizwe n'ishyirahamwe Semi de Jaba hamwe n'ayandi mashyirahamwe y'abatwa mu Burundi. Hariho inatoba ya ivuze nayo irimo, ikarimo amashyirahamwe atandukanye aharanira agateka cyangwa kugira aharanira neza y'abatwa twifuje ko nabo nyine dukorana. Hariho n'andi mashyirahamwe atandukanye yo mu gihugu n'abarabizi imico kama. Ni ukuvuga rero ikintu twagizwe cy'Abarundi bose. Kwanza nciye mboneho n'akaryo ko gushimira Abarundi bose hirya no hino bashimye kino cyiyumviro, ku buryo bamaze kubyerekana batari bake. Bababwira yuko hariho nkuba muri Amerika yitwa Jean Paul Nibanyumva, we amaze no gutanga agatererano kiwe amaze kumva icyo cyiyumviro. Urumva rero ko icyumviro cy'Abarundi kandi birashimishije kubona Abarundi batari bake ariko bazikubita agashi bakabona yuko by'ukuri abo bene wacu bashiki bacu babatwa kazi cyangwa batwa muri rusange dukwiye kubafasha. Rero icyo azoronka n'uyu mugwi uzokwishura ikibazo ejo. Hazoba ihuriro Bujumbura ku mugwa mukuru ku cicaro cya fondasiyo, aho tuzomenyesha uko ibintu biteguye, hanyuma ndibaza n'icyo kibazo abajejwe uwo mugwi bazocishura. Hama nshe nishura icya kabiri cy'umuvandimwe yitwa David, nawe nyine ndamushimiye. hanyuma ikibazo yabajije mbe iyo niyo nzira tubona yuko yoba ari nziza ngarya basanzwe bakenye no mwishwe nakubwira yuko ku ruhande rwanje murumva yuko natanguye gushimishira hamwe haraciye imyaka irenga 12 yo kubafasha yitwa Vonekovic iryo rero twarabafashe mu buryo butandukanye bwo mu buzima sino kwirwa ndabudondagura ni byinshi haba mu byambagwa na cyane cyane kwiga ku mashuri abana nibo twitaho cyane n'ibindi bitandukanye mugabo rero aho icyumviro imperuka mu Burundi naragendeye abo batwa aho baba kuri narahuye ndabigemereza beza babatwa akazi hanyuma ndavuganye nuna aba by'ukuri bihera kuri byabindi by'abarundi usanga ahubwo numvise yuko ari n'ababakurikira bagakundana mugabo mu kinyegero kandi ari beza kandi avuga toya kaba batwa rero katwa ari beza iryoherera iho rero niyumviriye yuko mu mahiganwa ya misi mbona babarenganya ntibabashyiremo ndavuga ati reka rero nabo icyo cyumviro ndagishikirize fondasiyo numve yuko twotegura iryo higanwa ubwo rero fondasiyo abo muri fondasiyo muri komite nyobozi baragishima baca bavuga ati nibyo reka tubikore hanyuma abashimye kwanza n'umuntu uturongoye nyakubahwa Tabu Abdurahmani Rakiza yarabigize mu ruhara ubwo rero tuca turavuga ati reka tubishyira habona abarundi baca barabyitabira ari benshi ku buryo ubu biragaragara yuko by'ukuri ari nk'ikibazo cy'abarundi benshi muri rusange rero rero twebwe ibintu tuzo twaciye tubaza uti reka ko hariho ibintu abantu bafatira kugira umuntu abe mwiza ubwiza gusa hariho n'amashure n'ibindi n'ibindi niwe ndatondagura reka hajeho umugwi uyo mugwi uvyige hanyuma turabe bajya batwakazi buzuza ivyo bintu bisabwa abari bazoca muri iryo higanwa iryo rero naryo sinovuga byinshi ejo ababicejwe bazibashikiriza muzovyumva mugabo kimwe gusa umuco notanga noha David ntabwo azoba ari izina ryo kuvuga ngo ni misi w'umutwakazi oya twebwe ahubwo turi ko turarondera mu batwakazi aboserukira abandi uburyo rero n'uyo mugwi ubijejwe harimo n'abatwa bari mu mashyirahamwe abaharanira aharanira agateka kabo iryo zina baritoreye hamwe ryitwa umwigeme ndangakaranga bivuga ko byinshi ejo azovyumva gusa aho nashatse kumuha umuco kugira ngo ntibaze ngo azoca yitwa ngo misi w'umutwa oya kandi iryo azoba ari igice cya mbere twebwe rero turi ko turarondera umwe cyanke benshi baba babiri batatu bane bazoja guhiganwa n'abandi bigeme bava mu yandi moko gutyo ntidushaka ibintu byo ku yo kuvuga ngo uyungo ngo ni umutwa ngo ni umututsi ngo ni umuhutu kazi oya ibyo bintu ntitubikeneye ahubwo jewe yaba ari bishoboka ndumva yuko ibyo bintu by'amoko no mu Burundi twobisezerera twigarukira muri ya miryango yacu ya kera iduhuza twese uyisangamwo bose ugasanga n'amoko yose arimwo
cyane cyane ko David yavuze yuko nko mu Rwanda babita ko ari abantu basigaye inyuma y'amateka rero ni mu kigoro ko kugerageza kudasigaza inyuma ubwoko runaka canke abantu runaka inyuma y'amateka
neza cyane na cyane cyane urabona yuko birashigikira umugambi wa leta kukurana na leta yaramaze abarundi bose muri ibyo by'amasezerano abatwa muri rusange ubu barafise ikibanza nubwo bitaraba neza nkuko bitegerezwa ariko intango nziza yaratanguye ubu rero n'ahacu twese abarundi aho leta idashika natwe turabe icyo dukora atari mu bya politiki gusa
ariko mu kibano
no mu bibano no kubarongora tubarongore cyane tutabarongora mu kinyegero twivuriza ku mugongo nk'uko babivuga
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira uwitwa Eli urakoze kwihangana duga ku ijambo
murakoze no ku ijambo ko je mbanje gushimira uwo muntu ku cyo cyumviro cy'akizi numva kabisa ni cyumviro cyiza cyane tugerageje kuraba burya umuntu ubwoko aturukamo cyangwa icyo gituma aba mwiza ahubwo kuba uri mwiza cyangwa se bitwaye n'ukuntu bifana n'ukuntu Imana we yakwiremeye icyo reje mbona uwo muntu utegano mubwira ahubwo kuba bemerewe kuba boja ngicyo higano hari ikenshi ndakunda kumva iyo barimo amahigano hariho amakriteri menshi bisunga ugasanga nk'umuntu bisumye atajya mu icyo higano ni ukuvuga ahubwo kuri abo bigeme babatwa byari biteye yuko bobo atabintu by'amakiriteri menshi yose abafata nka kujya kw'abandi kugira babashe kwibona bari mu bandi sinzi ko icyo kintu wacu waba baraba yaragejeje kubanza kucyitaho uko hari n'ukuntu wacu usanga babakuyemo bishinze ibyo bintu by'amakiriteri ugasanga ntibabashe gutera intambwe ngo ikindi nacyo nawe ndamushimira navuga uti nakomeze urwo ruganda ahubwo nk'abantu bamaze kuba botera intambwe bozogerageza kuraba ukuntu ibi bintu by'amoko bogenda barabigabanya ntibibe biri konte cyane ku bintu byose tugenda turahura nabyo
urakoze cyane reka twakire n'uwitwa Jean Longa amahoro Jean Longa
mwiriwe neza bavandimwe
muraba urakomeye
yego yego munda mukiriza n'umutumire
arakumva
none yari kubaze na mwibariza nka dutatu cyambere naheraho ese ubundi muri rusange wenda nko mu Barundi umutwa wamubwirwa n'icyo wenda ariko aragenda mu nzira ikindi kibazo namubaza ese iryo higanwa ry'abaminsi ry'abatwakazi nibo bonyine bazabikora cyangwa se ni ku rwego rw'igihugu cyose ikindi kintu cya gatatu namubaza ese hari ibintu bimwe na bimwe abo batwa bavuga nk'uko barimo kubivuga hari ibintu bimwe na bimwe batemerewe kujyamo muri Repubulika y'u Burundi ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo murakoze
murakoze Jean Longa duhere kuri Eli Eli arabaza kubijanye n'amakriteri kubijanye n'ivyo basabwa kuja muri aya mahiganwa y'abamisi mu Burundi asanzwe aba buri mwaka tusubiye kuri abo muzokwakira Bujumbura ejo ku munsi wa gatandatu abo indwi bo babazishikana izo kriteri ivyo basabwa bobo uko biri muri aka kanya babishikana babifise
murakoze cyane kuri ico kibazo ahubwo reka ndamwishure mpera kugushimira umuririmbyi mugenzanje yitwa Nkurikiye Pierre amaze kubona tubishyize ahabona yarampamagaye yarandondeye arashima umugambi kandi aragira n'icyo anyunganiye icyo rero kijyanye n'amakriteri nanje naragishikirije abo bajejwe uyu mugwi nibo bazovyiga kuri uwo muvukanyi yaduhaye ibyumviro byiza yaravuze ati amakriteri barabirako n'ay'abanyamahanga bafatiye nk'umuzaburayi gutyo rero bobo barafite ibintu by'imico yabo itandukanye n'imico y'u Burundi uko babona ubwiza bose ko tubwetse ububoni wacu bobo urabona n'ibyo kwipodora mama wanjye nibo babizanye ngabi wacu nakuze numva mushaka kubona umukobwa mwiza umuraba mu gatondo mu gaturuturo ari hakivyuka urumva nkaho umva yuko bitandukanye n'abari ababona ubwiza bwabo ariko bamaze kwisiga rero ivyo uyo mugwi uzovyiga kugira ngo urabe niba twogendera kubijanye n'imico y'iwacu mu Burundi cyangwa muri Afrika tutisunze izo kriteri z'abanyamahanga nuko nocishura
Jean Longe yaduturiye kati umutwa mubwirwa niki
umutwa icyo kibazo nicyo cyangwa nababwiye ku ntambwe igihe mwambaza ngo mbese ni wowe uri umutwa nababwiye yuko ni kibazo kigoye gisaba kwitonda cyane rega byoshika nk'abandiwe ugasanga bagiye kunyikuza ku mugongo ntabizi kandi ntitubitwenge nubwo bitwenza kandi si cyo wecenyene aho najya mu Burundi harabo babigira ngo n'abahutu ngo n'abatutsi n'abatutsikazi kandi arabatwa ibyo rero birumvikana nicyo bituma two kwitonda avuze ikibazo cyiza biragoye n'ukuri ari nacyo gituma twebwe twaciye tuvuga ati reka dukorane n'aya mashyirahamwe y'abatwa kugira ngo bo babaze kudusumbya abari bazobidufashamo kuko barabana mugabo nubwo bazobidufashamo je ngaruka handi mvuga ndi abarundi muri kazoza cyane kubu ahubwo nyene turakwiye kuraba ingene ibintu by'amoko twitorera umuti neza tukigarukira muri ya miryango yacu usanga ihurirwamo n'abahutu abatutsi n'abatwa nayo by'amoko yarakubyazananye n'abanyamahanga nukuri n'ibintu bigoye kutahura kuko je ndahura n'abantu kumva ujya kugira ngo ujya n'umuhutu mugabo ugasanga kuno muri mututsi ndaho kugira ngo ujya n'umututsi ujya nta je mwihereye ko mu ntambara je barahatse kunyica kenshi nabo bamwe ngo uri umututsi abana nabo ngo yangu n'umuhutu kandi nukuri ni Imana yankijije ibyo rero biri mu bintu byatumye hariho n'indi proje nshasha igiye kuja habona ubuvuba nace ntanguza n'undi mwene wacu ari muri Canada muzomenya vuba yo kuraba ukuntu ibintu by'amoko turaba ukuntu mu Burundi tubisezerera twisubirira mu muryango
ariko
dukugiye kumva narafuye
ego dute intambwe gato kuko ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko twashobora kuronka madame Imelde Sabushimike nawe nyene tuganire nawe gato ariko ku kibazo cha Jean Long Cherike cha kabicereke nibo bonyine bazoba muri iryo higanwa ahari ivyo batemera gukora mu Burundi mu bisanzwe
murakoze ndabona ngira ngo atakurikiye inyishu natanze ubwa mbere iri higanwa rya mbere n'abatwabo n'abatwakazi bonyine kandi bava mu makomine yose aho tuzokubwira hanyuma niho hazovamo abajya guhiganwa nabo bandi kandi ntabwo tuzowita muri mutwa muri minsi w'umutwakazi oya iryo rindi higanwa rya minsi Burundi irafise urundi rwego ruritegura abantu batahure neza yuko bitandukanye yarijya rya Miss Burundi
yego birumvikana ko abo batwakazi muri ko murategura hari habazoserukira abandi muri iryo higanwa rizwi neza risanzwe riba buri mwaka rya Miss Burundi urakoze cyane reka twakire madame Imelde Sabushimike madame turagushimiye cyane gose twazi ko akanya katarika koroheye uno munsi ariko washoboye kuturonkera akanya ko kuganira natwe kaze mu kiganiro
murakoze cyane kumukaje
Tubibutse ko madame Sabushimike ari cegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwa mu Burundi ni proba akaba rero ari amwe mu mashyirahamwe ariko arashigikira igikorwa cya Fondation Femi de Jaba tubandanyirije ku kiyago twari turimo madame hariho nababajije kumbura sinzi ko wumvise ibibazo ariko ndagerageza kubisubiramo ariko mpere ku kibazo kivuga giti umutwakazi asanzwe ateye ate mu vyiyumviro vyiwe mu nyifato ziwe umutwakazi w'umurundi kazi ahiganwa muri iri higanwa ry'abamisi mubona bizomufasha kumuteza imbere
no murakoze cyane ku kibazo umutwakazi w'umurundi kazi cyambere cyo navuga ni murundi kazi nkuko abandi barundi kazi bahari baba bahoze kandi nk'abatutsi kazi hanyuma kuvuga ngo ateye ate nta kintu navuga ihambaye kiri rwose mpava nerekana uko ameze bimutandukanya n'abandi ngo jate tuvuga yuko ngo ameze ufunuku nuku ngo bimutandukanya n'abahutu kazi cyangwa n'abatutsi kazi ni murundi kazi ni murundi kazi nk'abandi bose
iri higanwa none ko kumbure nko mu Rwanda umwe mu banywanyi bacu yavuze yuko ari abantu bitwa ko basigaye nyuma y'amateka iri higanwa mubona rizomufasha kuja mu mateka neza y'igihugu nkuko hakabaga akarusho kuko byari bimeze ntambere
urakoze cyane kuri iki kibazo mu gutishwa babanza kushimira cyane Fondation Femi de Jaba yiyumviriye gutunganya igivuga nk'iki kidasanzwe yewe kenshi na mvuga nti twabibonye nk'ibyo bagiye umukobwa w'umutwakazi kuko ni igikorwa cyahora kiba kuva harakimira kitari mike kiba kitunganywa mu Burundi mugabo ntibyari bwashyiriye uko umutwakazi nawe ashobora kukibamo rero nk'ubu tumaze kumva Fondation Femi de Jaba ishobora kuvuga ati ngomba ntunganye igikorwa nk'iki nukuri fata kiene za chane kumba ni huu mucho wati ya mkobro mkwa kazi haanyoma tunakine za iwa chane nisho vituma nukurina mkukite gura kumba yuko menga tukawida mwa chane haanyoma isi zigiyo zise nuko ugambere huu mkobro mkwa kazi wazovo neka baza muli vizgani haanyoma bama za kuoneka ni hamza izasange kuwele hazewa habo nete nukuko nukisa pati pacho ya kato watu wakazi mwili hili kogwa kuganze numba alikindiki vizidasanzi hanyuma kuko hali haba nuhu huko wa mwambati jati mhuga mwatu wakazi ya neze yute hali haba nuhu wafata watu wakazi chani haba kumengana wa nuhu wadashogo ze batita hivi nuhu mengani haba hivi nuhu haba mwili nuhu lero vishite dikawa huko tuko chai tegura ugambele huko tuwa ikinu kikasande kubira wazo gara gara kwa wabawo kwa hiyo nabazo wango nihana wali hanyuma ugambele huko bige mshika na kukendo chini huko vishite akagira gahiganwa ama kagiri gama higwe iyo gushika mihiganwa jawali barundi kazivose hariho akarusho kukume chane kuru mkoka mutuwa kazi kubizo bizo uburenganzira bwo kujya mu bandi hagarare mu bandi ahubwo bahubika n'abatutsi ibitari bigere biboneka mu yandi mahiganwa yose amaze kuba
kuri abo nyine uvuze bashobora kuba bavuga ati abatwakazi cyangwa abatwango ntibabaho abatwa baracafise ibigwati binini binini bibanamwo bonyine cyangwa usanga babana mu bigwati n'abandi
bariho barabaca mu bigwati nk'amatongo usanga bahawe na leta usanga leta yabahaye nk'ahantu usanga nyine bahubatse ukungene ibubonye mugabo kandi hariho n'abandi usanga babandi bandi barundi ugasanga ni nk'imihana iri hagati y'abandi yego
murakoze cyane rwose madame reka tubandanye ku murongo wa telefone kutwakira abandi banywanyi bafite ibibazo n'ivyumviro twakire Thierry uraho neza
yego amahoro neza ya
amahoro amahoro
yego ndaramukije n'abatumire
amahoro cyane
Oriane ndiyo na gomu mbambere nda wakenguru kire mwebge mkonda kuyo mbiri vina kando sanga vjikuri hivi wa wiku ye kubugwa Oriane hariki watu kimegi kundze kuhawa iyo waliko warabuga vina vina uza moko mwanyo mwe omenga na hawa anu watakomba kubjere kana haraka anu menga karachari iyo mga ureero jatuta jeku viha gararako jeo mutu kwa niyo nda vdiho eje nukuri numu unakiri nyuma atari kubera kwa kumiri iyo hariko kubera kwa nawe na vdiho mbamu yuku menga na kwe kuja hamwe na waandi aiza yudoma na gomba ni wari zeyevano wa naumu lifre midoza babategoe kino ki lino higanwa ubwo naho bo bafise ubwoba canke bobo bibaza ko ahubwo aho gutuma umutwa atera imbere bizohava bituma subira inyuma igituma mbajije kino kibazo ni kubera ko nivyo baratunganije ino higanwa bazogenda batwa bahiganwa hama havemwe umwe uyu umwe niyavamwo azoheza agende guhiganwa ku rwego rw'igihugu mugabo ndibwira mu mutima nti burya nahazogenda muri iryo higanwa ahawirorera bazoguma bavuga batujya muntu yaje aserukira batwa ahubwo rero nkavuga ni abo icyo bari gukora kubyiwanze ubu ndavyumva bari guhera hagati mu batwa bakabigisha bo nyine bakabyumva yuko bashobora kuyiserukira bakagenda baseruka nko mu rundi apana guseruka nk'userutse yabaye wa mbere mu batwa kazi Oriane ariko gusa
yasiguye mutumire yari yasiguye yuko atarije bashira imbere cyane ariko yuko bikwiye yuko nabo nyine biyumva yuko bakwiye kuja muri ayo mahiganwa suko bariko barashira imbere iryo zina umutwa kazi baranatoye n'izina bazomwita yuko ari umwigeme ndangakaranga no kuvuga ko kumbure barashaka yuko bajamwe kuko barasanze yuko ntibajamo muri ayo mahiganwa
okay ikintu cyiza Oriane babishatse gutyo genda bikengurutse rwose ariko gusanda bavunira kagohe ko bateguye rino higanwa borushirizaho kubera ko abatwa barasa n'abantu bakiri inyuma mu byiyumviro murakibadije uwo muntu uyu uravye jewe ndahatanga akarorero mu ntara ya Mwaro n'ukuri n'abantu bikumira bari ahantu ubona uyu munsi biyunguruje ejo bagasubira akiyunguruza uganasanga kenshi babagiriza akaboko Oriane rero nifuza ni uyu muntu arongoye cyangwa serukira iyi ni proba yodufasha abatwa bagashobora kwigishwa akabona ingene bashobora kubana n'abandi ubundi intambwira cyari ndende ariko ingurukira batunganije iryo higanwa murakoze rwose Yana
urakoze nawe Thierry urakoze reka twakire n'uwitwa Louis Michel mbere yuko batumire babishura Louis Michel amahoro neza
Amaro Oriane muraho neza.
Turaho turashima namwe.
Murakoze cyane kuma kakanya. Nakomeje kumva ngo misi y'umutwakazi ishanga rya misi y'umutwakazi ariko umutumira akavuga ngo ntago azagenda ari misi y'umutwakazi ariko byavuzwe byavuzwe ari misi y'umutwakazi akandi kantu ka kabiri numvisemo nuko yavuze ati bari barakumiriwe yega bari barakumiriwe nande dore ikibazo rero ngiyashaka kumubaza kuvuga ngo misi y'umutwakazi ubwo nge numbaza bagiye mu bwo kandi noneho wenda urabwoko ushobora kuba ari minoriteri mumbare mu kinyarwanda nguko mbivuga noneho ndakantu bahije rero bariya bamukumiraga n'ubundi muri ya rushanwa wenda ntibazaba bariyoboye kandi bazaba bamuzi rega ubwo icyo gihe uwo muminsi ashobora kubona mu mwanya hano iwacu mu Rwanda hano natwe iryo rushanwa rirahari ubungubu rwose rigeze kure ndetse arenda kubona ku bungubu ariko aba bakobwa baba ari 20 ari 30 ntabwo wagira ngo ubengwa uyu hano umutwakazi uyu hano umuhutukazi uyu hano umututsikazi ibyo mu Rwanda twarabirenze kuki bakomeje kuvuga ngo misi y'umutwakazi ahubwo ntabwo ari ukumwicira umwanya akazi ka nyina kwa mfite ku buryo noneho ba bandi nabo bari baramubyinagaje kugeza ubu niba bazayobora rya rushanwa ubwo se niba bazakomeza kumukinagaza dore ko azabagenda yitwa misi y'umutwakazi urakoze
Oriane Jean Michel Louis Michel utarava ku murongo ku abatumire barazo kwishura ariko kuri we ntubona yuko kumbure yo bari ni ntambwe kuba ari muri iryo higanwa nabwo to nahatotsinda canke naho bitogenda uko bavyipfuza kuba yinjiyemwo yiyumva yuko nawe kumbure ari yizi ko ari umutwakazi ariko kubona yarigiyemwo ubona atari kintu ciza na gato
gose jewe ni intambwe ariko ntoya cyane ahubwo jewe icyo mbona uwashaka uburyo akinagaza biriya bintu bya moko noneho ayo moko akavaho yaba umutwakazi yaba ubundi bwoko buri mu Burundi simbizi akajya mu irushanwa ariko na utunga agatoki ngo do nguriya nguriya ni umutwakazi ngo do nguriya ni ubwoko ubuntu reka nguriya nk'urugero hari ibihugu biri muri Afurika nga ifite amoko nk'iki dutubanye nka Kongo hari harimo amoko menshi cyane ariko ndagira ngo hari niba sindi ko bafite kuvuga ngo uriya n'iki hari n'ibindi bihugu rwose bifite amoko menshi ariko ayo moko akaba atavuga byo rero kuvuga ngo ushyire imbere kuvuga ngo nyinshi w'umutwakazi kuko nibyo numvise rwose byavuzwe kubera ko hari n'abarundi barimo barabyumva ko azazaho nyinshi w'umutwakazi azagira amahita agaragara abazabayobora iryo rushanwa bazaba bamuzi bati dore wa mutwakazi uri mwiza n'ubundi azongera akinagazi yego nibyo ni intangiro ariko ndavuga nti atangire ariko nibura ashaka n'uburyo icyo kintu cy'amoko kivaho icyo ngiye nyifuza cyane nariya ntabwo ariyo nyintangiro rwose ndabishima cyane ariko byaba byiza icyo kintu cyo arimo hari mugenzi wanjye wagize atari kuwundi umutwakazi aboneka atagaragara ate niki kerekana ko ari umutwakazi ako na cya kibazo na gishinye ni cyiza cyane kuki byagaragara ngo uriya ni umutwakazi uriya ni ubwoko ubuntu uriya ni ubwoko ubuntu icyo kintu icyo kivuyeho akagenda ariko atambaye ako kantu ko rwabona umutwakazi yagenda akarushanwa kimwe n'abandi nawe ubundi rero kuvuga ugiye byumvikanye ko hazaba harimo misi w'umutwakazi ugiye guhigwa n'ayandi mo none se abayobora iryo higanwa ni abakibo niba ataba batwakazi se ibyo ko ari rwe zabona
yego
urakoze cyane Oriane
ndagushimiye nawe Michel urakoze cyane
murakoze
tugaruke ku batumire bacu mushinga nahe Felicien kumure duhere kuri mwebwe ariko mbere yuko tuvuga icyo cerekeye ubwoko mbere yuko tuvuga icyo cerekeye ubwoko reka tugaruke ku co Thierry yari yavuze na Louis Michel yakigarutse ko kubijanye no kwikumira mbega hoba hariho ukwikumira kuri bo nyene ni bande babakumiriye mu yandi mahiganwa yabayeho mbere
urakoze Oriane jewe ni kuri nk'abahenda iyo numvise iryo jambo ngo abatwa barikumira birambabaza cyane nacyo ituma wumvise nsaba ikigongwa abatwa muri rusange kubera ko abatwa twarabahahamuye twarabakuyemo imitima yabo twarayononye je nari kubwiye kuva nkiri umwana mutoye umutwa yarakwegera mu ishuri ukagomba ngo baranuka kumva wena kugire ingene abatwa baza bakaguma ku irembo kugira ngo baramutse bakabanza gufukama twarabahahamuye ahubwo bitsebunye ngo dukwiye kubafasha kugira ngo tubereke urukundo kuko mbere twabereke urwango
nitwirengagize nuko banabaho
twirengagize yuko banabaho niba nabo ubona ibyo bita umuntu kwikomira none wewe uzi ko umuntu umwegera kugira ngo umota nabi cyangwa ngo ntukwiriye wumva gute cyangwa ukwikomira ifoka twatahura neza twese baba barundi b'abanyarwanda eka kuko bose bariho tumenye yuko nukuri turabifitemo uruhara muri ibyo bita kwikumira kwabo je ndita kwikumira aricyo gituma akana karyo duhawe kugira ngo twikosora aho twihenze
ego turiko turaja ku musozo w'ikiganiro minota n'imike ariko mbere yuko mpa ijambo madame Sabushimike ishuri ikibazo cerekeye uko gushira imbere ubwoko ntivyo ntibizohava biba intambanye
murakoze reka shimire uwakibajije ariko ndabona yuko atadutegereye neza inyishu twari twaba tanze kuko hariho n'abari bakibajije cyangwa twavutse tudushira imbere ngo umutwakazi ngo tugire ngo misi w'umutwakazi oya twabwiye yuko hatowe n'izina azitwa umwigeme ndangakaranga azitwa umutwa navutse yuko bashaka n'izo by'amoko twebwe two turashaka bihave kabisa twisubirire muri ya miryango y'abasogokuruza bacu wasanga ihuriyemo abo bose bitanwa na bahutu n'abatutsi kandi bamwe ari kwihenda atari byo oriane nakubwiye hariho abantu ngaho usanga ari abatwa by'ukuri nubwo iryo tsina jewe ntaryemera bivanye n'uko hagiye haraba gucana ibintu bya gutyo rero muri make muri minsi tuko turategura twebwe ntabwo ariyo kurondera ngo gushyira imbere ngo tuyite umunsi w'umutwakazi oya tuzo iryo zina ry'ubwoko ntaryo dukeneye nubwo azoca muri iryo rindi higanwa rya Miss Burundi ntazogenda ku giti ngo aserukiye ngo tuvuge ngo dushyire imbere ngo ni umutwakazi azogenda nk'abarundi nk'abandi
urakoze cyane madame Sabushimike mu ishyirahamwe Oniproba ibibazo bya Thierry na Michelle mu majambo make tugerageje gusozera muzamukoze
murakoze cyane nagomba kubanza kuvuga ku kiki kintu bagumye bagaruka ko ngo cyo kwikubira nibaza yuko atamuntu n'umwe yashobora kwikumira ngo abone yuko atajya mu bandi cyangwa atakoresha abandi bakora ahubwo gusa twebwe abasangira muri azi ko ndi mutwakazi yewe ibyo ni ibintu twisanzemo twakorewe ahubwo navuga nti twari dukwiye indishyi y'akababaro yewe ndibuka ndi umunyeshuri muri primaire bambonye ndiko ndajya ku ishuri abandi banyeshuri kuzimya ariko baririmba akaririmba ngo pigime birambombira gahono ngo nzego kugashambara ngo kuzi imbaragaza numva ko icyo hari igitutsi gikomeye cyane rero iyo bagaruka bakabije gutuma ngo ntuze tubyigira bibuke yuko bitubabaza natwe nubwo ntitwari dukwiye indishyi y'akababaro kuko ni ibintu twisanzemo hamwe abatubagiye mu rubanza agasanga ntibashobora kumwemera ko ajya aho abandi bari baranywera bakamuha ku kato umuntu uzuye ku irembo ntashoboye no gushika mu rugo nta muntu rero ashobora kuvuga ngo yo kwikumira ntibibaho kandi uwo muntu avuze w'imwaro nibaza ko arabiye akarorero ku batwa usanga bakiri ku bugererwa kuko hari aho tuzira turi ku bugererwa usanga uno munsi barabimira bashyize ku wundi mutumba si ibintu bigira bo nyine ibintu usanga bariko baragirirwa kandi njyewe nagomba nababwire yuko ndi mwaro nashoboye kujya ku ishuri nkiga muri interina mbona ishuri barenga 500 ndi umutwakazi umwe nkabandanya n'ahandi hose ndi umutwakazi urumva ntabyo kwikumira birimwo ni ibintu gusa abantu usanga baratubwiriye ugasanga bamwe babyabyisanzemo bamwe ugasanga baracabigumamo by'ukuri ahubwo aho oye binosaba yuko ibyo bintu n'ukuri atasubira no kuzara bivuga ko ntibibaho
urakoze cyane rwose turakushimiye cyane rwose madame email de dusabe Sabushimike murantunga email de Sabushimike ni cegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwa mu Burundi ndagushimiye cyane rwose gufata kano kanya ko kuganira natwe cyane cyane ko muriko murashigikira kino gikorwa cy'umushinga ntahe Felicien Minani nawe umushinga ntahe Felicien Minani ahuri muri Norvege mu bikorwa urimwo turagushimiye cyane rwose kubona mwafashe kano kanya ko kuganira natwe namwe banywanyi bakunzi bishwe rya Amerika guterera kuri kino kibazo gihambaye cyane turabashimiye cyane n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Geoffrey, ndagushimiye nawe, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Oriane Itangishaka.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka.